ni radio ijwi ry'America, ijwi ry'America ryikuru bashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Kumbira ku mirongo bigufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda, mutwumvira kuri FM 103.3 no kuri FM 88.3 mu shora no kundu kujya kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu makuru w'itatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu com neza nshuti mwese namwe bakunzi radio inzu y'America muri kumwe na Frederic Mundikije kaze mwese mu kiganiro mwisanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya America kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya America.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatu
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Noi muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za
Amerika. Mbanje kuramutsabwa kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Kiganiro mu saa 10 munsi kija kwibanda ku kiza COVID-19 kizwi kandi ku izina rya coronavirus, ikiza cha corona nkuko mubizi cha zingabitse ibihugu byinshi byo ku isi harimo n'igihugu cha Rutura cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo kiza rero na Burundi kiriho kandi n'abatetsi barongoye Burundi mu gihe bariko barafata ya mbere mu kukigwanya. Aha twoboneraho akanya ko kumenyesha ko bajejwe amagara y'abantu mu Burundi bafashe ingingo ikomeye yo gutangura gupima abanyagihugu kugira ngo bamenye abamaze kwandura uyo mugera kugira babiteho. Muri kiganiro rero duhishije ko turi kumwe na Dr. Sylvain Zeimana arongoye ishyirahamwe ry'abaganga mu Burundi. Muri aho Dr. Zeimana
ego me Frederic Mbikije nabishimye ko nawe muri kiganiro ry'abaganga amakuru meza ndaho.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Professor Emisha Lionel yigisha muri kaminuza Alliance University mu gisagara cha San Diego. Professor Emisha ari na Burundi bafashe ya mbere mu gusangira amakuru n'abandi Barundi mu bibanza byandikirwa ko amakuru birimo na Facebook. Muraho neza Lionel Emisha.
Yego amahoro cyane Frederic, ndaho kabisa twese turakomeye.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero dutangurire kuri mwebwe Dr. Zeimana mu ntango Leta y'u Burundi byasa n'uko amakuru ajanye n'ikiza cya corona atashirwa ahabona bimwe bishemeye eka mu buryo bugaragara n'ibitigiri bya bari bamaze kwandura byatangazwa bishobora kuba byari bike kurusha ibitigiri nyakuri by'abari bamaze kwandura icyo kiza. Intumbero yafashwe na Leta nshasha yo gusaba ko mu kumugaragaro kw'abantu bupimwa icyo kiza hamwe n'amakuru avuga ku Burundi buzo kwakira ifashanyo yo kurwanya icyo kiza mwayakiriye gute Dr. Nzeiman?
Egome ndabashimiye kuri icyo kibazo gitomoye. Ni ukuvuga iyo ngingo yafashwe n'umukuru w'igihugu akabishyira muri bimwe ategeka gukora byihuta byo kurwanya coronavirus byatumye birego byaduhimbaye kubera yuko iyo wumvise isi yatewe ukabona wewe nibyo mu Burundi ugiye kuraba abarwaye iyo ndwara si benshi ugereranyije n'ahandi, abamaze kwicwa n'iyo ndwara si benshi ugereranyije n'ahandi, ariko wumvise kwa mugenzi wawe yuko biyasha nawe aragerageza ubuti nakewe kumbure ntagitiye kare nduhava nonerwa. Nibyo byabaye rero kandi twe twabyakiriye neza rwose, kandi turabishyigikiye nk'abandi Barundi bose. Rero turishigiye kusumbya abandi kuko twebwe dusanzwe nk'abaganga kwitaho kubungabunga magara y'abantu byazuhimbaye rwose kuko byacuruza ibicikero yuko iyo ndwara tuyirwanya tukayirandura nini.
Ubu muri iki gihe icyo kiza kifashe gute turazi ko nka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariho intara nyinshi eka zari zarakigabanije ariko kubera abantu boroheje ingingo zari zafashwe mu mugambi wo kwirinda icyo kiza izo ngingo zorohejwe aho navuga nko intara ya California eka intara ya Texas aho abanyagihugu basigaye basubiye kwandura ari benshi aho mu Burundi hoho byifashe gute muri iki gihe.
Ukona bisi cyapimye ku byinshi kandi mu gihugu cyose kuko umukuru yabisabye ariko tugiye kuraba abantu bose bamaze gupimwa bakaboneka ko bagwaye indwara n'ijana na mirongo icyenda n'umwe ku itariki y'uno munsi muri abo hariho ijana na cumi n'umunani bamaze gukira barakije hariho n'umwe yitabye Imana numva ko abandi baba mirongo irindwi bakiriko baravugwa ariko nabone magara yabo yifashe neza. Reka turindire turabe ubumwe bariko barapima kumbure bapimye hari ibyo bazotora ariko murumva yuko uwo bazotanga arwaye azoca avugwa umva ni ibintu byiza cyane ariko gushika ku itariki y'uno munsi n'abantu ijana na mirongo icyenda n'umwe bamaze kurwara muri abo harimo yitabye Imana abandi nabo mirongo irindwi na babiri baracyariko baravugwa kandi
Lionel Lemesha imbere yuko tuja ku mugambi mwishinze eka mufatanije n'abandi barundi ntabwinge baba mu bihugu bitandukanye ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibihugu by'i Buraya no muri Afurika eka no mu Burundi umugambi mwafashe wo gutangaza amakuru yerekeye icyo kiza turayagaruka ko mu kanya ariko nashaka namwe mutubwire ukuntu mwakiriye iyo ngingo ya leta nshasha yo kugira ngo eka bapime abantu bose mu Burundi bafise kugira barabe ko barabe abamaze kwandura uyu mugira iyo ngingo mwayakiriye gute mwebwe.
Iyo ngingo twayakiranye n'igishika cyinshi zaratunejeje cyane kukubera umukuru w'igihugu mushasha yafashe iyo ngingo ikomeye cyane yo kugerageza kurwanya icyo kiza cy'akaranda cya coronavirus cyateye ku isi hose. Urumva icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane yuko ubu batanguye kubandanya bahimiriza cyane abanyagihugu bagafata imigambi ihanitse yo kuyirwanya kwaba ugupima abanyagihugu kubavura eka no kubahimiriza abanyagihugu bakaza kwipimisha kuko baca umugani mu Kirundi ngo ubushaka gukira indwara arayirata. Hariho abantu benshi kuri ubu boba bari bamaze kuronka n'ibimenyetso by'iyi ndwara ariko bakaba bahora batinya kujya kwipimisha ariko ubu ikiza ni uko ko babugurura imihora bakongera bakanongereza ahantu henshi abantu bashobora kujya kwipimisha. Ibyo rero bizofasha cyane kumenya ibitigiri by'abantu bamaze kurwara cyangwa n'abandi bashobora kuba barahuye n'abo bantu bamaze kurwara bose rero bakabasuzuma bakabavura hakiri kare kuko iyi ndwara ntinyegezwa iguma iduga nta muntu ashobora kuyinyegeza. Ibyo bituma ikintu gikomeye rero ubu umuntu yumvise ibimenyetso ariko arabigisha ashobora kugenda kwa muganga akipimisha aho bategekanije.
Ego imbere yuko mu Burundi hafatwa ingingo nk'izo mwebwe ku giti cyanyu cy'u Burundi mwarafashe ya mbere mu gutangaza cyane cyane mu bibanza byandikirwa ko amakuru na Facebook ibintu byose eka amakuru ashobotse ajyanye n'icyo kiza cya corona icyo cyumviro Lionel cyabaje mu gute.
Ego icyo cyumviro kumene cyatujemo hariho abantu benshi ndazi yuko abarundi n'inshuti z'u Burundi n'abantu bose bari hanze y'ibihugu cyane n'abari ndani mu gihugu abantu bose bariyumvira iwabo naho baba bari mu mahanga. Urumva kuri ubu natwebwe n'aha turi muri Amerika natwe turugarijwe n'iyo ndwara ariko twariko turagerageza natwe turiyumvira ukungene natwe twoterera umuganda iwacu muri ibi bihe zingorane cyane cyane kumenyesha makuru abantu ibintu uko ngene ibintu biriko biragenda kubera nko ngaha muri Amerika makuru tuyaronka n'ingoga tushoko yaronka n'ingoga urumva rero twashaka ko n'abantu b'i Burundi bashobora kuyaronka muri izo muri ubwo buryo nyine hanyuma hakaba hari abarundi ariho umurundi umwe yitwa Ivan Kiwala ari Boston Massachusetts akora Harvard niwe yanditse kuri Twitter agerageza guhimiriza abantu ko boja hamwe abantu bakaza abavolontaire baza gufasha uwo ari we wese aba baba bari muri Amerika muri Europe cyangwa muri Canada kugira abarundi aho bari hose biyumvire iwabo kuko abantu bacu inshuti zacu abaryango abagenzi igihugu abarundi bose twategerezwa kwiyumvira uko ngene dushobora gufashanya kuko naho bariko barahimiriza ibindwara no mu mico yacu iyo hageze ibintu z'indwara cyane cyane indwara z'akaranga biragora cyane kubyigisha abanyagihugu canke n'abantu baratinya
muravuze abantu mwakoranye ku buntu abantu bitanga bagatanga umwanya wabo abo bantu bangana iki bari mu bihugu ibihe n'ibi
ego gushika ubu turamaze kwegeranya abantu barenga 30 baringa ha muri Canada baringa ha muri America US muri Canada no muri Europe ekareho n'abari Burundi barimo bariko barafasha urumva muri urugo runani twariko turiyumvira uko ngene kuko hariho amashyirahamwe menshi ubu ariko arafasha mu bihugu byinshi kubijanye n'iyi ndwara kwaba kuzana ibikoresho bikenewe gukingira abaganga gukingira abanyagihugu hariho amashyirahamwe menshi ariko aratanga ibyo bikingirizo byose bikenewe gituma twebwe rero twariko turiyumvira aho turi twese umuntu abishoboye yoba afise na contact na zikeyi ashobore gushikira ayo mashyirahamwe ayahimirize yuko hakenewe ibintu mu Burundi hanyuma nabone babone ko bashobora kuzana ibintu mu Burundi gutera intege igihugu cyacu
yegumi Dr. Nzeyimana amakuru yerekeye cya corona n'amakuru ahambaye cyane rwose birakenewe ko ika abarundi abarundikazi abantu bose abarundi bose bamenya uko ukuntu iyo ngwara yandukira ibintu twibutsa ku giti cyane cy'ubuganga akurikirana ico kiza cyane rwose ni nk'ibi
ibome cyo nibyo ibyo bimugize bihambaye yuko muri kino gihe hari ico kiza cya coronavirus umurundi wese ahari hose cyane cyane uri mu hagati mu gihugu cy'Uburundi kuyomenya ukungene iyo ndwara yandikira kuko iyo ndwara yandikira gose yumvire namwe indwara yatanguriye mu Bushinwa abavyu bari muri Amerika canke bari mu bihugu bya Buraya reka nini iwacu muri Afurika bakibaza ko yatogeshikirwa bakanabe none ngo ninge si ubwigi bya coronavirus uri kubashikira murabizi no mu Bushinwa bigitangura yuko no mu Bushinwa mu gihugu hagati abantu bavugatije bivuga ngo ari gushikira ntangwani zo ariko murari ibyabaye iyo ndwara yashwara ubushinwa bwose yashwara isi yose ubu naho yashitse muri Afurika indwara yandukira rwose yandukira mu dute umuntu iyo umuntu ariko arakorora cyangwa iyo umuntu yasamuye siya dute rero uwundi muntu amwegereye agaca duhumeka tukaba twinjiye mayo hanyuma iyo ndwara igatigwirirana ifatana kujya kwa gripe umuntu akagira ibicurane agakorora hanyuma buhoro buhoro akagenderagira umucanwa akaremba igataha ikaha kwa hema kugira ngo aheme abaganga bakabanza kumushyira ku mashini imuremesha ni ukuvuga rero ukwandukira kw'iyo ndwara ndabyibutsa ariko baratwumva ni indwara yandukira cyane kandi urumva ica mu muyaga mu dute dute umuntu arwaye aba akoroye cyangwa yasamuye abamwegereye bagaca rero bahumeka utu dute dute tugaca dushika mu maha yabo nabo kaba barafashe ibyo nicyo bituma hafashe ingingo yo gusaba abantu bose babishoboye kandi bikaba n'itegeko ko bambara ubufukamunwa kuko iyo wambaye agafukamunwa iyo ukoroye uraheza utwo dute dute ntidusohoke iyo ukambaye nahone umuntu mutegeranye cyane ko n'ibyo nabyo birimo mukwirinda gutegerana gose nana abantu bahurira ari benshi bakayirinda hanyuma cyane cyane nkajyanye mu ikorane mabanza abantu bakirinda bakayigerana gose hanyuma bakambara agapfukamunwa hambavu y'ibyo bagakaraba ahantu hose ushitse umwanya wose ubyumviriye ugakaraba n'isabuni neza cyane cyane ugakoresha hari ibindi bikoresho bakoresha mu gukaraba birimo umuti witwa alcohol uwo muti ugahita ucyica iyo migera mu gihe wihisemo
ego meya muravuze ukuntu iyo ndwara yandukira n'ibintu biteye ubwoba cyane rwose nk'akarorero aha muri Amerika haraheze iminsi ibiri ku munsi umwe wonyine handuye abantu barenga 1,058 ku munsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hose mu bihugu bitandukanye nuvuga ko iyo ndwara rero iteye ubwoba cyane rwose Lionel Remesha mwarafashe ya mbere nk'uko twabivuze mu gukangurira Abarundi mu kubabwira ibyerekeye iyo ndwara ikindi mu ubwira nk'abarundi cyangwa abantu bumviza radio ijwi rya Amerika ibintu bakwiye kugira birinde icyo kiza turetse bwa gutambara umuntu yambara ku muntu ibindi bintu umuntu amakuru muramutanga kuri Facebook ameze gute
ego amakuru dutanga kuri Facebook nuko icyo twari twarabonye nuko kuri za Facebook cyane amakuru menshi yari ahari yanditswe mu Kirundi kuko icyo twari twabonye nuko iyo bariko baravuga ibyiyi ngwara ya covid bariko barabivuga urazi mu ma Facebook amakuru menshi ari mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa cyangwa mu yandi twasanze mu Kirundi ata bitari bwandikwe byinshi mu Kirundi hanyuma turibaza yuko hari abantu benshi bari kuri izo Facebook ariko bashobora kuba batazi icyongereza neza cyanke n'igifaransa ariko tukagerageza dushobore kubatahurira kugira abantu bose aho bari bamenye ibiri ko biraba urumva twebwe turaraba amakuru ava ino muri za Center of Disease Control ukungene batanga amakuru hanyuma tukayahindura mu Kirundi tukayandika uko nyine mu Kirundi gitomoye ariko ikindi nacyo twongeramo nuko mu imico y'Ikirundi hajya n'ikintu gikomeye cyane eka mu bihugu byinshi iyi ngwara urumva naho urumva umuganga nk'uko umuganga Nzeyimana yabisiguye neza uko ngene abantu bayirinda abaganga hose ku isi bariko baragerageza kwigisha abantu ariko ikiza kiragora rwose nuko imico hari imico myinshi ku isi urumva abantu ntibanyugwa kumwe ubu urazi nko mu mico y'iwacu nk'abantu nk'ibintu byo kuramukanya ibintu z'imanza ibintu byo gusangira inyobwa ku mukenke ibyo rero ni ibintu biba biri mu muco urumva rero uri kuragerageza kwigisha abanyagihugu bose aho bari hose ukagerageza kubigisha yuko ubu muri iyi nzira hariho icyorezo akakaranda ko kurwanya ko duteza no gutangura kuraba ukungene bimwe byo mu bico yacu dushobora kugerageza tukabanza tukamera nk'ababihagarika muri aka kanya iyi ndwara ikirikira abandanya kuko nk'ubu habaye nk'urubanza abantu bose biyumvamo ko bateza gushika ku rubanza hashobora no kuzamo rero n'umuntu atumva ameze neza n'ubwo muri icyo gihe mu mico ikintu dushaka ni uko n'abantu bumva yuko tuvuge nk'ubu nk'umuntu ataje mu rubanza batomuca bokwemera yuko birumvikana umuntu yafatiriwe cyane cyane muri ibi bihe by'iyi ngorane
cyane izo manza zikaba zirahagaritswe mu kurindira ko ibintu bigenda neza kurusha
niko babishoboye byo bari byiza nibyo
Dr. Nzeyimana mwavuze ibikoresho cyane cyane nk'ibyo kwikingira iyo ndwara ibyo bikoresho biraboneka cyane rwose mu Burundi tubazi ko mu ntango ngaha muri Amerika hari ingorane z'ibikoresho reka n'abaforoma baraje kuvura abantu badafite ibyangombwa ry'igihugu gihambaye cyane rwose gikomeye cyane ku isi ibikoresho byo kwikingira biraboneka mu buryo bworoshe cyane cyane ku bantu usanga kenshi na kenshi aribo bari ku rugamba rwa mbere aribo twita abaforoma abaganga n'ibindi
ego ubundi Frederic imbere y'uko nshuri cyo kibazo mbanze nshimire Profesor Remesha ku kigo yabize hamwe n'abandi barundi bari kubara bifasha kugira ngo duhangane n'icyo kigacha corona virus yashimye neze ku mutima kuko nubwo ari mahanga agatima agakubitira iwabo ni kuri ndabashimiye n'icyo n'uwo mugambi yagize wo kugira ngo amakuru ahambaye kuri iyo ndwara ashike kuri Facebook natwe Facebook nino mu Burundi iraba cyane ariko nk'uko yagize bose ni muri France bose ni muri Icyongereza ni ikintu kigaruye yuko amakuru yaboneka mu Kirundi yerekana ijambo ku byerekeye ibikoresho byo kwirinda iyo ndwara navuze abakozi bo kwa muganga abaforoma abaganga gushika ubu mukuri turashima akigoro leta yagize ubumwe ibitaro byose byo mu Burundi biraronka nko ku bakozi bo kwa muganga uburyo bwo kugira ngo bikingire bacingire n'abarwayi uburyo bupfukamunwa bijya alcohol umuntu akaraba amazi mwanditse yuko amazi mu gihugu cyose mu bigo mikuru mikuru igiciro cy'amazi kijya gabanuka gushika iki kigagere mwarumvise igiciro cy'isabuni ku kigo kizonagabanuka kuri ku gice kugira ngo turwanye iyo ndwara ibyo byose bikaba ari imigambi y'igihugu hambavu y'ibyo imiti yo kuvura abarwayi ni ukuvuga ko kwikingira ariko kuvura abarwayi hari n'abaganga cyangwa abaforoma bahora barwara imiti yo kuvura abarwayi irahari kandi itangwa ku buntu mu gihugu cyose ni ikintu gikomeye rwose navuze ibyerekeye ingingo zishobora gufatwa umukuru w'igihugu yaravuze yuko ingingo zose zikenewe zizofatwa kugira ngo turwanye coronavirus uno munsi ingingo niyo gupima abarundi bose mu gihugu cyose ejo kumbura hazofatwa ingingo zo guhagarika imanza akabyonzi byo kugira zo kugara amashuri cyangwa ifindi urumva yavuze yuko ibishoboka byose bizokorwa gushika turandurane indwara nyinshi murazi ikivugo cyane nyakubahwa umukuru w'igihugu mu kurwanya iyi coronavirus yavuze twese ngo tukizirikane ndakira sinandura sinanduza ikintu gikomeye rwose ni ukuvuga yuko umuntu wese ari mu Burundi ateze kumenya yuko yaba umuntu cyangwa umunyamahanga abyirizwa kuyerekeye kuzitira akaronerwa kwa muganga rero nashaka nababwire ko dushima ibikoresho gushika ubu byo kwikingira birahari ibyo kugira abarwayi birahari ariko tukuvuga yuko twanka uwo dufasha kuko nk'abo barundi bari mu mahanga bariko baregeranya uburyo bwabo bariko barasaba abagenzi babo inshuti abagenzi amashyirahamwe mpuzamakungu ati nyabune nyabuna bifashirije abarundi bigeze kure barambitse amakete bandikira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi twebwe nk'urwego rw'abaganga baratwegereye turabwira yuko tubashimira cyane kandi yuko tubashyigikiye icyo bazokemera cyose tujye gikora ni uko byifashe indwara
tukivuga kuri iyo ntererano nyine y'abo barundi bari hanze y'igihugu harimo Lemesha Lionel ikana Ivan Smith Kiwala nashaka mutubwire kandi mutwibutse Lionel nk'imfashanyo zoba zimaze kuboneka cyangwa amashyirahamwe mwashoboye kujijura ko yofasha muri ico mu rwo rugamba rwo kurwanya ikiza cya corona mu Burundi ni nk'ayahe ikintu mutubwire niki
ego icambere urunani rwacu rwitwa Abarundi Global Initiative urumva twatanguye haraheze ubuharamaze gushika hafi ukwezi hanyuma kungene ariko turamaze gushikira amashyirahamwe hari amashyirahamwe turiko turaganira hariho nk'ishyirahamwe riri California turiko turaganira ariko biracyari mu nzira ntibaraheza kwa provinga ukungene dukorana nayo mashyirahamwe cyane cyane hari amashyirahamwe nka Bill and Melinda Gates nabone twariko turagerageza kubashyikira baza direct release n'andi mashyirahamwe asanzwe ajya gufasha mu bindi bihugu kandi yanafashije n'i Burundi ariko icyo twashaka kugira ni uko ko basanzwe bafasha muri ibyo bihugu twashaka nabone baze bafashe mu Burundi umva twebwe turafasha guhimiriza umucongereza bita lobbying rumva no gusaba ko baze bafashe igihugu rumva imfashanyo boba batanga igenda ku gihugu ntibayicishe no muri Abarundi Global Initiative twebwe icyo tugira gusa nuko genda tukavuga yuko gufasha nyine ibiziki kiza cha coronavirus nkuko twabibonye mu bihugu byinshi bikenera ibintu byinshi bikenera amafaranga bikenera ubushobozi bwinshi ariko cyane cyane ukenera n'abanyagihugu kubyiyumvamo ko umwe wese ahari ateza kuyirwanya nico bituma abanyagihugu bose baba bari ndani mu gihugu n'abari hanze y'igihugu bakwiye kwiyumvamo yuko nk'ubu ko mu Burundi bafashe ya mbere ko ubu bagiye kurwanya iki kiza n'abari abarundi aho bari hose ku isi bakwiye nabone kubyiyumvamo ko icyo bashobora guterera gufasha igihugu kugira icyo kiza kiranduranwe n'imizi mu gihugu cyacu cy'Uburundi.
Docteur Zibana twavuze utwigoro twa leta mu gukangutera kamu abarundi kugira ngo bamenye ko ikiza cyateye ku isi hose kiri ku kiratandukira n'ibihugu byose reka no mu Burundi kiriho mu kukirwanya bisaba ko umuntu wese ashira mu ngiro izo asabwa ibintu muba mubona bimeze nk'intambami Lionel we yavuze ati hariho ibintu by'imico za manza z'iminsi yose ka kujya gusangira n'umukenke umwe gukoranira mu bibanza byinshi ari bintu ibintu ubona bimeze nk'intambami abarundi bose bakwiye kumenya kugira ngo barabe ko bubirengera icyo kiza gituzwe na burya mu Burundi gitegereye cy'abantu banduye uyu mugera gushika ubu kiri hasi cyane ibintu bimeze nk'intamba mibona byo bari nk'ibi
yego njyewe intamba mi nyamukuru njyewe mbona ni kutamenya mukuru kuko iyo hari ibintu utazi mu bitwa biba ku isi usanga udafashe ingingo zibereye yemwe yadakora kutamenya ni kutamenya biterwa n'uko ntatumenye makuru ugasanga ibintu biri kubera ku isi ntabyo bamenye mugabo kuri icyo ubundi ku maradiyo ibyapa byo mu ibarabara abajejwe intwaro bagiye kuraba abanyagihugu ku kiti nicyo baguma basubiramo kugira ngo bamenyeshe yuko hari igitero hari twatewe n'indwara ani ngene dukora kutamenya nicyo nibyo niyo yo gusangira urabona nk'inyo mu Burundi ngo isinziye iburayi wani ushobora gusanga umuntu yibana mu nzu cyangwa usanga babana mu nzu ari babiri cyangwa batatu niyo mu Burundi murabizi yuko usanga atari no mu bisagara ruguru mu mihana usanga baba mu kazi gatoni ari abantu benshi ugasanga hariho ibintu bisabwa kugira ngo wirinde indwara byo kutegerana usanga bidakunda nebe n'ubwo n'ubukene bwo kutaronka uburyo bwose bwo kwirinda nabyo birashobora kubamo niyo abantu usanga abana bose barara mu cyumba kimwe ugasanga kisa abana batanu urumva yuko bitoroshe yaba byakunda umwe wese akaba yibana mu cyumba byo koroshe
ingaruka ku byerekeye ubutunzi docteur turazigaruka ko ariko nashaka na remesha Lionel nawe nyine atubwire ikintu wabona kimeze nk'intambamyi mu Burundi yavuze imico ariko nko muri leta z'umwe za Amerika hariho n'abantu kenshi na kenshi bashaka kurenga kuri izo ngingo kuko batafatana nk'ama icyo kiza ariko ugasanga mu nyuma ingaruka ni mbi cyane rwose izindi ntambamyi mubona cyane inzitizi z'ukuntu zotuma abantu batabona ku icyo kibazo gihambaye cyane rwose ikintu abantu bamenya cyane rwose muri iki gihe cyane cyane mu Burundi ni nk'iki
ego icyo ni ikibazo cyiza cyane kuko ikindi kintu gikomeye cyane mu bintu by'intamba no ngaha muri Amerika cyashitse ni uko urumva iki aka karanda ni gashasha ku isi ni indwara nshasha iyi covid ni indwara nshasha ni indwara ikaze cyane ni indwara isi itari bwigere ubona ni indwara itari bwigere ihangayisha isi ahiri hose icyo rero ibihugu byose mu isanzwe izindi indwara zirahora zitera ariko kenshi zitera mu gihugu kimwe cyangwa mu ntara imwe nta na rimwe kiretse kera ngira hararenze imyaka ijana aho indwara itera isi yose hakaba ibyago hose urumva rero muri ico gihe abantu twese ngaha ku isi urumva nta muntu yari bwabe mu buzima aho utinya gukora ku bintu byose canke uhuye n'abantu ugatinya kubavugisha ndaba y'umuntu agiye no gutembera mu ibarabara abonye uyundi kubera tumaze kumenya amakari iyo ndwara umuntu akajya kukibarabara agatinya ariko ibyo byose ni uko abantu kubera ari ikintu gishasha hariho abantu babyemera ko bayibonye hari abantu iyo bariko barabigisha bakabwira ibi bintu birakaze muri tondere iyi ndwara hari abantu batabyemera uko babibonye rero ndibuka nko mu kwezi kwa mbere hariho umugenzi dukorana yaje ava mu Bushinwa niwe yigeze yambwiye iby'iyo ndwara arambwira ko hari indwara ikomeye cyane imaze gushikira hariya ariko icyo gihe hari mu kwezi kwa mbere ndaraha amakuru henshi nta hamwe nawe zabibona hanyuma ndibaza yuko ibyo nta kibazo ariko haheze nk'iminsi ibiri tuza tubyumva mu makuru ko hariho indwara rutura yatowe mu Bushinwa ariko gushika icyo gihe abantu bose aho bari ku isi twabandanyije ubuzima nk'uko bwamye ntitwari bwigere tubona ukungena abantu bifata iyo ndwara ariko bukeye kabiri imaze gushika niho abantu bose baraze urabona bwa bundi ya ndwara ni indwara y'umukazo urumva n'ubu rero ingorane nuko hariho nk'indi namaze gusindikaza abantu benshi n'abantu benshi baramaze guhitanwa n'iyi ndwara kandi n'ibitigiri biguma byiyongera ariko igikuru ni uko abantu bamenye yuko iyo ndwara irakaze naho utoba itobira gufata cyangwa itobirafata abo muri kumwe ibyo ni byiza ayo mwoya afata nk'amahigwe ariko igikuru ni uko bategerezwa nabone kwikingira bataragwa kuko hagize n'umwe agwara bose barashobora kurwara hanyuma hakaba ingorane umuntu ataba yiteguye
Murisanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi
Dr. Zeimana mwariko mwavuga cyane cyane ingaruka mbi ku butunzi eka bw'ibihugu eka n'ubw'abanyagihugu basanzwe mu bihugu rutura kubera ibintu byinshi bica byugarwa akazi kakugarwa hariho ibihugu usanga bifite uburyo bwo guha imishahara abakozi cyane ikabaha imfashanyo ingaruka z'icyo kiza nko mu gihugu cy'u Burundi igihugu ki bayabaye mu byerekeye ubutunzi ingaruka zoza umuzibona buteza icyo kiza
ego me icyo ni kibazo cyiza cyane kuko ni kibazo mpora mutima ingaruka mbi z'icyo kiza uretse abantu bagwara uretse abantu bitaba imana hariho intoro yugaye umwe indigo zose z'igihugu zirugaye nta ndege zitugwa ku kibuga cy'indege nta bantu bakigira ngo bigane kubera iyo ndwara gusa mwumva yuko ubukene buca byinjira kuko nadangengirizwa n'amahera y'agaciro nabo abantu baze gutembera na bya bidandazwa hari ibintu byinshi usanga bitagenda neza uko byahora hanyuma rero ugasanga bice bigaruka bigira ingaruka mbi mu buzima bw'igihugu hariho imiti cyangwa ibindi bikoresho bijya bivuye hanze bya nkenerwa usanga tukikorera ugasanga ibyo bintu kubera yuko imiyoboro yuzaye ntishoboye kuboneka n'ibindi n'ibindi ndavuga nka rero ubagije nko muri umuryango turimo wakita y'ibitoriko baragize nko mu Rwanda hasi cyane muri Kenya baragize kwirinda icyo kibazo cya coronavirus barabyo basanzwe tungura ku mani mato hariyo abantu cyangwa babaha ku munsi baribye ari uko bakoze ugasanga rero twebwe ntitwashitse kuri iyo nkambi yo kubyo ngo bagume mu mazu ngo aho byashitse abantu baramewe nabi bakwa kwicwa n'inzara bakavuga ati kugira ko kwicwa n'inzara ni mutereke tu ibyo gukora kuko icyo kiza kigasanga inzara yatwishe ibyo byose rero ni ibintu byatumye ubutunzi bw'igihugu cyacu n'ibihugu tubana bitosekara
icyo ni kibazo gihambaye cyane rwose nk'uko namwebwe remesha Lionel mwabibonye aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariho abategetsi barongoye intara cyangwa abandi bategetsi baraba ati ubutunzi buriko burazama reka dufate ingingo zoroshe zo korosha ingingo zikomeye twafashe zo kwirinda icyo kiza ariko ingaruka nk'uko twazibonye mu ntara zuguruye hataragera nuko abanyagihugu baciye basubira kwandura cyane rwose mwebwe muvuga iki ku ngaruka z'icyo kiza nk'ibihugu bitarategwa cyane rwose n'icyo kiza ingingo byo ingamba ingingo zikomeye zofatwa nk'izihe kugira ngo ndi n'ubutunzi ntibusindikare
ego icyo ni ikintu gikomeye cyane kuko ibihugu byose aho biri biterwa gufata nkama iki kiza bikamenya yuko ikintu bateza kwigisha abanyagihugu cyane kuko umunyagihugu wese ateza gufasha guterera umuganda mu kurwanya iyi ndwara kubera ubirabye nk'uko wabivuze nko ngaha muri Amerika iyi ndwara igihe yamenyekana ko yamaze gushika baciye intara zimwe zimwe baciye batanguza barogara ngaha muri California bari mu ntara zafashe ya mbere mu kugara n'izindi ntara nyinshi ngaha amastate yo ngaha muri Amerika batanguye barugara ariko uko bugara ni uko hariho nk'abatanga akazi hariho ubuzi bwashoboye kubandanya abantu bakorera imuhira ariko hariho ubuzi bwinshi bwashinzikaye nk'abantu bafise amahoteli amaresitora cyane cyane nko ngaha California hari amaresitora menshi hari amahoteli menshi kubera dukunda kuronka ingezi nyinshi ziva mu yandi maeta kubera hama harususurutse umwaka wose urumva nk'icyo gihe leta yaranahahombeye abadandazi barahombye cyane urumva abadandazi rero bariko barahomba abo bakoresha nabone hari abo hari abaciye babura akazi urumva rero icyo rero cyarazanye ingorane kuko n'abantu benshi igihe bavuga ko bagomba kugara abantu benshi ntibari biteguye kuko kenshi umuntu yama agira ubuzima bwiwe bwa none hanyuma muri iki gihe igihe byaza bakavuga okay ubu harageze kugara byose abantu benshi ntibari bafite uburyo bungana bushobora kubandanya iyo abantu bariko bakorera imuhira cyangwa nk'abantu babuze akazi urumva rero nk'icyo cyarazanye intambara nyinshi kubera urumva umuntu atakazi cyangwa ibikorwa bigabanutse abadandaji urumva amahera menshi yaratakajwe ndaje nko mu biharuro byariko biratangwa na McKinsey hari ibiharuro McKinsey ni berekana bakunda kwerekana ibiharuro by'abadandaza nibo berekanye yuko igihe mu kwezi kwa ntwarane mu kwezi kwa gatatu igihe ibi byatangura nibo berekanye yuko abadandaza hakiri kare cumi ku ijana bari bamaze kubona yuko ubutunzi buzomera nabi ariko ejo bundi mu kwezi kwa gatandatu bari bamaze kurenga 50% bari bamaze kubona ko ubutunzi bugeze habi cyane nicyo bituma rero intara rero zimwe zimwe zaguma zigerageza biyumvira ukomere bashobora gutangura kugurura kuko igituma bari bugaye ego ko ari gukingira abanyagihugu ariko cyane cyane bariko bararaba ukungene igihugu gishobora kuronka umwanya boba baratora urucanco cyangwa imiti ishobora gupfufahaza eka n'abaganga bamenyere kuyivura ariko ubu rero ko tubimazemo igihe nuru chancho rachari kuru la rondegwa washawa kufatu mwanya kukira arutore aliko hariho imiti kupufa za imaze ishawa kufasha vandu aliko niwara toru muti wayo ukuri aliko hariho imiti kupufa za ishawa kufasha mwono ya maze kukua hamwe bariko n'abagango baramaze kumenyera kuyivura
no kwikingira. Lionel Remesha uravye ivyabaye muri Amerika aho kushira nk'imbere eka ikibazo cy'ubutunzi cyangwa cy'ubukene bushobora kugeramira abanyagihugu umuntu yoshira imbere amagara yabo bwa mbere na mbere.
Nibyo nibyo ico kintu n'ikintu komeye cyane nuko intara zimwe zimwe buguruye hakiri kare ibitigiri bikiriko biraduka baruguruye hakiri kare ibitegere bikiriko biraduga kandi n'abanyagihugu ntibari bwaronka inyigisho zikwiye kuko hari abanyagihugu benshi bakiciyumvira ko iyo ngwara idahari. Urumva rero muri ico gihe naho babwira gukoresha agafukamunwa canke kutegerana hari abantu benshi batabikurikiza rero muri ico gihe rero hari abatabikurikiza ingorane rero zica ziduga kubera iyi ngwara ukungene yandukira muno musi ishamwe munza makongo y'amagara y'abantu yemeje yuko iyi ngwara ija no mu muyaga urumva hariho nk'umuntu yobagwaye iraja mu tumatuma dutoyi n'umuntu adashaka kubona nk'umuntu ari ahantu hugaye hariho nk'abantu bagwaye muri abantu benshi aho birashobora murashaka kugwara iyo mudasi nk'ubukabonwa cyane.
Ego muganga Nzeyimana ikibazo cy'ingaruka mbi iyo ngwara ku butunzi bw'igihugu n'abanyagihugu ni ikibazo gihambaye cyane rwose ariko amagara y'abantu nk'uko twabivuze niyo aza imbere vyari bibonekeje naha muri Leta Zunze Amerika. Ikintu mubwira abategetsi ni ikihe? Ikintu mubwira abanyagihugu ni ikihe?
Ikintu cya mbere nubwira abategetsi muri ino minsi ikiza cya coronavirus ni kuba hafi y'abari ku rugamba rwo kurwanya indwara. Urugamba rwo kurwanya indwara rubera hose ariko ahanini ni mu bitaro. Abaforoma, abaganga n'abafasha bose bakeneye gufashwa gushyigikirwa. Hariho ibintu mu Burundi tudakunda nuvuga kuvugira hejuru abaganga ndiko ari kubera imico yacu cyangwa abaforoma iyo ukora akazi kagoye iyo ukora akazi karuhisha mu mutwe kakarusha no ku mubiri hari n'igihe ukenera gufashwa nuvuga mu Gifaransa psychologiquement. Ino wacu uwo mwingo abantu ntibagira neza gute impinga cyangwa umubabaro hari igihe umuntu ariko arakora akazi ntako kagoye kubona abantu baremba bagahwera cyangwa nawe ukabona w'umukorana bagwaye bakamerwa nabi hari igihe ngira ucike intege ugacika intege ugakenera gufashwa ugafashwa kandi rwose kuko ni umubiri urwaye hari abagwaye umutima abagwaye kamere k'umuntu akaba akaduhaye icyo ni kimwe rero dushobora gushyigikirwa rwose. Abanyagihugu nabo twabasaba iki? Abanyagihugu twabasaba kutagira ubugaba ntibagire ubugaba. Abantu bose bafashe imyemerere gukino kiza abantu bose babaye ibigaba nani ndaba muri Amerika ku kiyaga ahantu hari leta yitwa Florida niyo ari Florida ikana muri California hari ahantu wasanga nko ku maplaje ahantu ku kiyaga abantu bakavuga ngo reka ngo twe mugiteshikirwa nta kizoba hari abaye ingorane nyinshi kubera yuko habayemo ubugaba. Reka nini wacu ni ukwirinda ubwo bugaba kuko ubwo bugaba nibwo butuma umuntu afata minyenyege iyo ndwara iyo ndwara irica abandi ugasanga rero waterewe na wewe utagishobora kwizima. Rero abategetsi badushyigikire abanyagihugu nabo uretse ko badushyigikira nabo bakareka kuri kigaba bakumva impanuro zitangwa kandi
bakazikurikiza. Dr. Nzeyimana tukiri kumwe mwebwe nyine turetse iyo nyifata y'ubugaba hariho n'ibindi bintu bijanye n'ibihe tuba turimwo ukuntu amakuru atangwa mu bibanza ngurukana bumenyi hari ubuhinga bwinshi bwo guhanahana amakuru hariho rero n'ibindi kenshi na kenshi usanga hakwiragizwa ibihuha ku byerekeye iyo ndwara izo bihuha byose byo bwishye ingaruka nki ku buzima bwiza bw'abanyagihugu hoko rw'iki kugira ngo ivyo bihuha biteshwe bite
n'ivyo kibazo kirahambaye rwose kuko ibihuha birahari
ibihuwa birahari hariho n'abantu usanga babisha agahinda abantu ngo iyo ndwara ndayivura baka ndabwo kwafite imiti kama yo kuvura iyo ndwara ugasanga abantu bariko bafata ibintu bitari byo atari imiti yo kwa muganga batazi ingaruka bishobora ku magara yabo n'ibindi n'ibindi ni ukuvuga kutamenya amakuru muri indwara nabyo ni bibi buronasaba abantu ko bo kwihuha ni no mu Burundi umuntu wenyine afise uruhushya rwo gutanga amakuru ku byerekeye iyo ndwara ku byerekeye abantu bayanduye ku byerekeye abantu barwaye bari mu bitaro n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu gusa kandi uragira aya matangazo kenshi n'isi yose turabona itangazo ni kuvuga aba ari bwo butanga amakuru bwonyine hanyuma ntihagire umuntu yiyandikija atanga amakuru atazi icyo ni kimwe hanyuma ku byerekeye iyo ndwara abantu tukabasaba yuko batoza barumviriza ibyo bumva mu ibarabara ugasanga abantu bariko bariha imiti bimwe bita automedication birebye rwose ukabona umuntu akubwiye ngo jenga uyu muti ngo bambwiye ngo uravura ngo iyo ndwara mu minsi yagiye harabaye ubushakashatsi bavuga ngo wari umuti ngo witwa dexamethasone ushobora gufasha abantu bagaca batangira kubaza uwo muti wawukura hehe hirya yaje kumva ngo umuti witwa mucyango wufasha abandi bakavuga ngo turafise imiti kama yofasha ibyo n'ibihuha bindi rero ibihuha ishobora gukibutu abantu bajye barumviriza umuhora wemewe mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bafite ikibazo hariho nimero batelefona ku buntu 112 ni nimero umuntu atelefona ku buntu umuntu wese afite telefona kuri iyo nimero 112 akabaze amakuru yerekeye icyo kiza ni ukuvuga ntibasubire kumviriza ibivugwa hirya no hino cyangwa ibintu bica ku bunyangurukana bumenyi hariho nk'igi za watsapu hari ibintu byiza mbwa hakabaho n'ibingibi abantu bagatanga amakuru atariyo ntihasubire kubyumviriza kuko ibintu byaba bigabanuka kandi bishobora kubacibuto.
Profesa Waremesha Lionela, icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose muri iki gihe ibyo bita social media eka byakwiragiye ahantu hose n'aha muri Leta z'Ubumwe za Amerika ibihuha nk'ibyo birahaba hokorwa iki kugira ngo abarundi bamenye amakuru y'imvaho kugira ngo ntibajane na nyabahururu
ego cyane rwose ibyo ni byo hari ibihuha byinshi cyane cyane iyo igihe cyose habaye indwara cyangwa n'indwara zahora zihasanzwe hama hariho abantu bashobora kuvuga ko bafite imiti cyangwa bazi kuzivura cyangwa bazi kumenya ibimenyetso by'izo ndwara. Igikuru ni uko abantu bose aho bari ni uko uza barakurikiza nyine izo mpanuro baronka z'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ariko cyane cyane n'amakuru hariho igikuru ni ukumenya no kwiga no kuyigisha uwo umuntu abishoboye kuko hariho benshi bari kuri ku buhinga ngurukana bumenyi social media basanzwe basoma n'ibintu ariko igikuru ni ugusoma umuntu akaguma azi yuko ashobora kuyimunganya amenye yige nyene nawe niyo ndwara uko ngene imeze hanyuma akurikize amategeko asabwa nk'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abavuzi OMS cyangwa abari ngaha muri Amerika hari abarundi benshi bumvirije n'iyi radiyo bari ngaha muri North America barashobora nabundi akaraba za CDC Center Disease Control ngaha muri Amerika ariko igikuru ni uko abantu rero baronse ayo makuru atumbereye boyiga hanyuma bagize icyo basoma bakumva kibategereye neza hanyuma bakagira ubushakashatsi bakarondera bakabaza n'ababijejwe ko bibafasha ariko igikuru cyane cyane ubu ni uko abantu bagerageza kuyirinda bagakaraba bakambara ubupfukamunwa babishoboye hanyuma bakagerageza no guhimiriza abandi bumva bafite ibimenyetso kugenda kwipimisha nk'uko nabivuze kare ushaka gukira indwara arayirata ntihagire rero umuntu yoyinyegeza umuntu yikanze ko yoba yishise iyo ndwara agende yipimishe hanyuma aho ababijejwe bamuvure neza abaganga.
Ego me tukivuga bimwe mu bintu umunyagihugu asanzwe ashobora kugira kugira ngo yikingire akingire nabandi aho tukuvuga dutambura bambara ku munwa ika nuko kwama umuntu ariko agira isuku akaraba gihe cyose ikanisabune neza n'ugukaraba nkuko abaganga baravyerekana gushikaho no ku mu kiganza ikaninyuma kiganza ugakaraba neza utko dukoresha rero dusanzwe n'ayo masabune ari mu muti cyane utko dutambara mu ntemba kwa mu gihe tutoba tuboneka ku banyagihugu bose Dr. Nzeyimana ikintu abarundi bakora n'ikihe abanyarwanda ika abanyafrika ikintu bakora n'igihe mu gihe utko dutambara tutaboneze kuri bose huko kwa iki
ego mu isho kibazo kirambaye mu gihe utko dutambara dushobora kuboneka abantu bose abantu dushobora kwifuka ku munwa kandi bazipfuza harabonetse uburyo bwo kwambira bakadushonesha nimba babona ko ashobora kuzimba bagakoresha akantu k'agatambara bagashona byanse naho abantu bakirinda kwegerana abantu bakirinda kwegerana kubera byaragaragaye yuko ahantu hahuriye abantu benshi ariho iyo ndwara ifatira kugira ngo ishware ninde kwegerana ku masoko ahantu ku mamanga mu mikoranire birinde kwegerana hanyuma bakarabe rwose bazaba bakaraba n'isabuni n'amazi hanyuma ku bumbi ibimenyetso ko nabyo birashobora gushika naho wagize ibyo byose ugasanga urumvise ibimenyetso ku bumbi ibimenyetso bakitura umuganga bakagenda kwipimisha kuko ubu ni kwipimisha ni ku buntu kandi leta idufata inkingo zose idufata inkingo zose kugira ngo ntihagire umuntu yandikirwa niyo ndwara hanyuma n'uwo yoje yandikiwe agaheza agapimwa akavurwa ni ukuvuga nta pimo menyane yongera ko ku bimaze iminsi bivugwa atari guhimiriza abantu cyane cyane no kutabimiriza aba bakumviriza umuhanuro bahabwa hanyuma no kusenga abantu bakazivuga bakazigira abatwara intwaro yo hasi hanyuma kumi bakuru b'imitumba abasantiri hari abasirukire abanyagihugu beka kwitorera abashingamateka abashinguza amateka bakaza barabivuga bakaza bafite ingorane bakayibwira bano babaserukira kugira ngo babishikane imbere kuko nk'uko Profesor Remesha yivuze ubujya gukira indwara arabiraza
egome Profesor Remesha kuri utwo dukoresho dusanzwe nyine ikintu cyo gukorwa n'ikihe birashoboka ko tushobora kuba tutarakwiragira nko mu gihugu cyose ikintu abanyagihugu bagira kugira ngo mu kurindira ko utwo dutambara bambara ku munwa tuboneka hari ubundi buryo bakoresha kugira ngo bafate iyo ngingo yo kwikingira cyane cyane no gukingira kureka kwanduza abandi
ego ni nk'uko umuganga Sylvain Nzeyimana yabimenyesheje yuko abantu bogerageza bagakurikiza nyine izo mpanuro bariko bararonka muri mu mwanya batoba bafise ivyo vya nkenegwa byo kwikingira ariko umuntu yogerageza abishoboye akaraba yuko ariko gushonesha ubwo bufukamunwa akagerageza umuntu akabigerageza ni nka kurya umuntu ashonesha impuzu agafukamunwa ni gato ku shati umuntu ashobora kugerageza akabishobora ariko turazi yuko hari abantu abanyagihugu bishobora kuzogora nicyo gituma rero na twebwe n'uyu mugambi twihaye w'abarundi global initiatives icyo nicyo kintu twiyumviriye kuko naho ibihugu byinshi kano ngaha muri Amerika naho baza barahimiriza abantu ngo nibambare ubupfukamunwa ngo nibikingire bakarabe n'amasabuni si bose babironka nicyo gituma rero abantu aho bari bose bateza kwiyumvira abanyagihugu aho bari tuvuge nk'ubu natwe ngaha muri Abarundi Global Initiative amashyirahamwe turiko twegera amashyirahamwe yuzana nyine ibyo bikoresho byo gufasha abaganga bakongera bagafasha n'abanyagihugu bafise nk'ibyo bikoresho byo gukingira abanyagihugu urumva ibyo nibyo natwe turiko turagira ariko nashaka no guhimiriza n'abandi Barundi aho bari hose baba bari hanze y'igihugu canke ndane mu gihugu ko nabone bogerageza bagafata mu ntege umuntu adashoboye kuronka ko gafukamana wabaka bakamufasha ndi igikuru no gufashanya igikuru no ronani.
Mu gusozera ikiganiro Dr. Nzeyimana mwavuze ibintu bihambaye cyane rwose amakuru ahambaye yerekeye ukuntu abanyagihugu basanzwe ikabo kwirinda kwanduza cyane kwandura icyo kiza cyateye ku isi hose nashaka mu gusozera mugize icyo muterakamo nk'abanyagihugu cyane cyane mwabwira uburyo nyabwo bwo kwirinda kwanduza cyane kwandura icyo kiza.
Egome nongere ngaruke kuri ishivugo umukuru w'igihugu yaduhaye ndakira sinandura kandi sinanduza ni kuvuga iki ni kuvuga icya mbere abantu bateze kumenya ni uko iyo ndwara yandura iki muyaga yandura iki muyaga igaca mu dute dute dusohoka iyo umuntu akoroye nk'akarero iyo yasamuye ni kuvuga rero yuko icya mbere umuntu ashobora kugira ngo yirinde iyo ndwara nkayanduze n'abandi ni kwambara agapfukamunwa ni kwambara agapfukamunwa bikajya mu mico yacu kwambara agapfukamunwa kugira ngo twirinde guhumeka iyo bigiye gukorwa n'undi muntu cyangwa twirinde twige dukoroye kugiye kwandukiza abandi bantu. Ikigira kabiri ni ugukaraba n'amazi meza n'isabuni kuko byaragaragaye yuko gukaraba n'amazi meza n'isabuni byica uwo mugera ni kuvuga ahantu hose ku mihana winjiye ushitse ahantu cyangwa ahantu hose ku mihana bagategura amazi n'isabuni kugira ngo nawe uwo n'umushyitsi naho iyo wari umuntu ahita ashobore gukaraba kugira ngo ntiyandike izo ndwara. Icyanyuma kandi gihambaye ni kwirinda kujya ahantu kwegerana muri benshi mu bikorane mu mamanza ibintu bidakenewe umuntu akabyirinda kugira ngo abantu ntibegerane nk'uko nabivuze ndanyikurikiranye byagaragaye ko ahantu iyo ndwara yandikije abantu cyane n'ahantu hari hakoraniye abantu hambavu yewe yo gukaraba yo kwambara agapfukamunwa ni kwirinda kujya ahantu hari abantu benshi ukajyayo atakundi wogira ariko ubishoboye ukayirinda gushika aho iyo ndwara bigemenyekana yuko twayimishije.
Ego pe Professor Emisha Lionele namwe akajambo ka nyuma kamumotera abanyagihugu naka.
Ego akajambo ka nyuma noterera abanyagihugu nuko ego babandanye rero bakurikiza izo mpanuro bamenye yuko iyo ndwara ya COVID ari indwara ikomeye cyane ari indwara ikaze bumvirize abaganga bumvirize ababijejwe kandi bagume nabo biyigisha bamaze kumva neza ayo makuru bayasangire n'abandi mu miryango yabo hariho benshi bataba bari ku buhingangurukana bumenyi cyangwa bataba bafise batazi gusoma no kwandika abo bose abanyagihugu bose no kubashikira aho bari hose haba igikuru no gushikiriza amakuru abantu bakamenya iyo ndwara ukungene ifata ukungene yandukira n'igihe umuntu yumva atameze neza imigambi yofata yo kwegera abaganga bakamupima neza hanyuma bakamuvura. Icyo rero nicyo kintu gikomeye icyo kintu ndagishigikiye cyane kandi byaranejeje cyane no kubona uyu mugambi leta yafashe yo gupimisha abanyagihugu bose.
Lionel Remesha yigisha muri kaminuza Alliance University aho ni mu gisagara cya San Diego. Murakoze cyane rwose ku kanya mwatoye ngo muganire na Radio Ijwi rya Amerika kuri ibi bibazo nkoramutima bijyanye n'ikiza COVID-19 ikiza cya corona. Mwakoze.
Murakoze cyane Frederic.
Mu Dr. Nzeyimana Sylvain umukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga mu Burundi murakoze cyane rwose ndabashimiye cyane ku byiyumviro eka n'impanuro mwatanze zijyanye n'ikiza cya corona eka ikiza COVID-19. Mwakoze cyane rwose.
Ego ndabashimiye Ijwi rya Amerika ryatwumviye uno munsi ryabaye Ijwi ry'Abarundi. Ndongeye kubemerera yuko n'ikindi gihe nakeneye amakuru canke nakeneye kuganira ku byerekeye amagara y'abantu ndo bitaba
turashimiye namwe inshuti mwese mwa kwikiranye ikiganiro cacu muri sanga cy'umunsi ikiganiro hanini cyariko kivuga kuvyerekeye ikiza cha corona ikiza covid 19 mwakoze cyane gose mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.